Mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri cyaga 5 muri 10 na Jordan na hazongiye kuwashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi zime zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikigize harimo isekeza ryo gupima no kumenya abantu barwaye ingwara y'igihugu yo y'igitigu yo mu bwoko bwa hepatite B na C byatanguye mu ikambi y'impunzi y'abarundi iri mahama mu Rwanda
rero twebwe nka mu nkambi twaravyakiriye neza cyane kuko murazi uko amagara namaze seka niba yore kandi muratazi uko amagara yiwe ameze rero turashima cyane.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bamgaho mu ikambi ya mahama mu Rwanda avuga yuko ashima iryo sekeza ryatanguye mu ikambi yabo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akombanze ndababwire muri make kwishamwe mpuza makungu gita ku magara y'abantu wemese mu mfunyapfunyo ritangaza ko kubona ibitigiri by'abandura hamwe n'abahitanwa n'umugera wa corona wahaye izina rishasha rya COVID-19 mu ntara y'Ubushinwa ya Hubei byongera biterwa n'uko Ubushinwa bwahinduye uburyo busuzuma abantu kandi bagatangazwa. Wemese ivuga ko uwo mugera utakwiragiye mu buryo buteye ubwoba nk'uko bivugwa ariko ko Ubushinwa butatanga amakuru uko bikwiye. Kubwizo mpinduka uyimesi yemeza ko abanduye mu Bushinwa ubu bababa 60,000 abamaze guhitana nabo bakarenga 300,000 ariko kandi ko abo bose bashobora kurenga mu twigoro two guhangana n'ico kiza. Uyimesi ivuga ko umurwi w'abahinga mpuzamakungu bazotangura gushika mu Bushinwa mu minsi iri imbere kandi ko ari abashakashatsi n'abahinga karuhariwe mu vy'amagara y'abantu bava mu bihugu bitandukanye ku isi hose. Inama nkenguzamateka leta z'ubumwe za Amerika yaraye itoye yongera iremeza integuro y'itegeko ibuza perezida Donald Trump kudakoresha igisirikare cya Amerika mu gutera Irani kiretse abiherewe uburenganzira na Kongere ya Amerika. Abakenguzamateka bake b'abarepublikani biyunze na bagenzi babo b'abademokrate ejo kuwa gatanu mu kwemeza iyo ntego y'itegeko ku majwi 45-45 zitezwe ko perezida Trump azobihakana mu gukoresha ububasha bwa veto mu kuvuga ko ari ingingo mbi imugabaniriza ububasha bwo kugomora ingabo zigatanguza intambara. Ibyiza nshingiro rya Amerika riho ububasha Kongere bwo gutanguza intambara ariko abaperezida b'Amerika nabo barahabwa ubundi bubasha bwo kugomora ingabo mu gihe igihugu kibangamiwe mu buryo busaba kwihutirwa kukigwanira. Igihugu cha Venezuela gitangaza ko casavye sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI gutohoza kubihano Amerika yafatiye leta Nicolas Maduro ko bishoboka kwitwa ivyaha ku kiremwa muntu. Umushikiranganje wa Venezuela jeje migendranire n'amakungu ariwe George Arezaya yatangaza ko ivyo bihano ari ivyaha vyakorewe abasivile b'igihugu ciwe. Yabishikirije nyuma yo kubonana n'umukuru wa CPI ariwe Fatou Bensouda. Gushika ubu CPI ntaco irabivuga ko Amerika yafatiye ibihano amahinguriro y'ibitoro vya Venezuela ku mwaka uheze bituma ico gihugu kibura amafaranga abanyagihugu baja mu bukene budasanzwe. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19.22. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze ndanifuriza umunsi mukuru mwiza wa Saint Valentin kuba uhimbaza ikiganiro cacu tugihere mu Rwanda ahategekanije inama ihuza intumwa z'ico gihugu na Uganda bagamije kuraba amasezerano baherutse gusinyira i Rwanda bageze bayashira mu bikorwa mugenzi wacu Assumpta Kabuye ariko aradukurikiranira hagufi vino nkuru amahoro Assumpta ngaho mu Rwanda
amahoro Diane
ego vyifashe gute iyo nama yatanguye intumwa zashitse
Yego urakoze inama byari biteganijwe ko itangira mu gitondo ni nako ubutumire bw'abanyamakuru bwari buhagaze ariko kugeza aya masaha twabonye intumwa z'ibihugu bya Uganda zirahari twabonye abo Rwanda bo barahari kuko aribo bakiriye inama ndetse n'ababafasha muri imishyikirano baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse na Angola barahari ariko intumwa z'u Rwanda nizo zimaze kutubwira yuko inama itangira saa munani ku buryo benshi bari banahageze bongeye bagasohoka ubwo rero dutegereje iyi nama kwiza gutangira mu kanya saa munani
muri abo bariko baraguha aya makuru y'igihe iza gutangura amasaha munani hari abavuga ico babibaza caho buba bagejeje gushira mu ngiro ibikorwa byabo by'ivyo bumvikanye i Rwanda
Yego icyo ku murongo w'ibyigwa w'iyi nama bari bashaka kureba ibyo inama yabereye i Rwanda ku itariki ya kabiri yagezeho cyo ku kwezi kwa kabiri gushyira mu bikorwa nyine aho bigeze barashaka kubireba hanyuma barakora n'iyindi nshingano yo gutegura inama izahuza abakuru b'ibihugu Uganda n'u Rwanda ndetse n'abangaba barimo kubafasha muri iyi mishyikirano nayo izaba igatuna ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa kabiri nayo izaba ku wa gatanu iki cyumweru gitaha nabo baraza kubireba rero mu byari byemeranijwe mu nama ya i Rwanda hari bimwe byagiye bikorwa ariko hari na bimwe ibihugu bikomeje kwerekana ko nta kirakorwa hari bimwe byo kuvuga ngo gufungura imfungwa zose za buri gihugu zari zifite ibyo bari bemeranijweho ariko hari abantu bamwe bafunguwe baje mu Rwanda ariko u Rwanda ruracyavuga ko hari abandi banyarwanda bagifungiye muri Uganda ndetse bagikorerwa n'iyicarubozo hari n'iherutse gupfa mu minsi yashize hari iki cyo gushyigikira imitwe irwanya igihugu ku kindi leta y'u Rwanda ze gutunga gatoki Uganda bavuga ko gushyigikira imitwe ihungabanya umutekano w'u Rwanda icyo nta kintu nkurikije igivugo cyangwa se byandikwa nta kintu kirakorwa kuri iyi ngingo
hanyuma Assumpta inama iza kumara umunsi umwe cyane
mirabara umunsi umwe biteganyijwe ko baganira baraza gufungura inama itangazamakuru rihari hanyuma bakomereze mu muhezo mu nyuma bisoje byose baraza kugira ikiganiro n'abanyamakuru
uraza kutubwira rero ibiza kuvayo ubidukurikiranire hagufi yego ndanakwifurize n'umunsi mukuru mwiza wa Saint Valentin tugume ngaho mu Rwanda aho mikambi impunzi z'abarundi ya Mahama iri mu buseruko bw'ico gihugu hariko haraba isekeza ryo gupima no kumenya abantu barwaye ingwara y'igitigu yo mu bwoko bwa hepatite B na C byitezwe ko abarenga 30,000 afite imyaka 15 n'irenga bazopimwa mu kiringo c'ukwezi iryo sekeza rizomara ibindi turabaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Isekeza ryo gupima ingwara y'igituntu yo mu bwoko bwa hepatite B na C impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama mu buseruko bw'u Rwanda byatunganijwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'amashami akorera muri ico gisata i Mahama Abahinga bavuga ko ingwara y'igitigu yo mu bwoko bwa hepatite B na C yifasha umuntu umwe byoroshe ko itandukira abantu benshi babana begeranye cyane cyane mu busho canke mu makambi y'impunzi Nena tugituma hatunganijwe iryo sekeza nkuko abari tunganije babivuga abo iryo sekeza rizosanga bafise iyo ngwara bazoca bahabwa imiti nkuko vyemezwa n'userukira inkambi ya Mahama irimo impunzi zirenga 60,000 Jean Bosco kubishatse
ikogwa cyo kugerageza ku gupima abagwaye hepatite B na C iryo sekeza rero rizomara ukwezi kose ku kwezi kwa kabiri mu biharuro bazokorera no mu nkambi ya Mahama ni biharuro hafi abantu bagera ko 34 kandi abo bazosanga bagwaye bazobahimiti hanyuma kandi turarindire n'icanco kubazoba ari bazima yegiriko gifatswa no mushinga Partners and Health n'amashira hamwe akorera hano mu nkambi ya Mahama Save the Children na IRC abo bari mushingano z'ubuzima hano mu nkambi ya Mahama
abarabwa n'iryo sekeza ryatanguye kondwa iheze rikazorangira mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kuza n'abafite imyaka 15 n'irenga abo nabo barenga igice c'abari muri iyo kambi y'impunzi kuri bo ni igikorwa co gushima
rero twebwe nkaba mu nkambi twaravyakiriye neza cyane kuko murazi uko amagara namaze seka niba yori kandi muratazi uko amagara yiwe ameze rero turashima cyane dushimira na leta y'u Rwanda yatwakiriye uko ibyo bakorera abaturage bo hanze ariko abanyagihugu natwe nibyo bariko baradukorera uno munsi iki gikorwa umwese amenye uko amagara yiwe ameze nukuri turabishima cyane turabishima gose turabishima dushimira cyane UNCR na MINEMA mu bikorwa bagiye badufasha mu buvugizi kugira ngo iki gikorwa cyo gupima hepatitis no kuvura byabayemo ubuvugizi burebure kugira ngo bishobore gushika aho bigeze uno munsi
imahama iryo sekeza ririko ribera mu bibanza bine hari hasanzwe hari abagendana iyo ngwara y'igitigu yo mu bwoko bwa hepatite B na C abo baca bahabwa imiti batarinze gupimwa kuko baba bafise ibipimo bahawe na muganga hepatite B na C ni ingwara iterwa n'udukoko duto duto bita virus tukaja kwibera mu gitigu ari naco gituma yitwa ingwara y'igitigu zimwe mu nzira zo kuyandura ni mu maraso no mu bihimba by'irondoka kubera mu nkambi ubuhumbu butabuze abari muri iryo sekeza bagenda batanga n'impanuro zo kuyirinda cyane cyane kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye abaganga bavuga ko bimwe mu bimenyetso biyiranga ari kubura akayabagu ko gufungura uburuhe budasanzwe ataco buvuye ko ubushuhe budakabije kuribwa mu nda iseseme no kudahwa gutakaza ibiro ku buryo budasanzwe amasobe yahinduye ibara amaraso n'uruhu rw'umuhondo ukuzungurirwa n'ibindi impunzi ziri mu ikambi ya Mahama zisabwa ko uwo kumva ibimenyetso bitatu canke birenga muri ivyo yo kwihutira kuja kwa muganga ahamwegereye naho iyo ngwara iri mu zidakira abaganga bavuga ko iyo uyifise afashe imiti hakiri kare atanakimwe imugira Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye amakuru turiko dusoma ku mbuga ngurukanye na bumenyi harimo urubuga rwa RIB urwego rujejwe iperereza mu gihugu cy'u Rwanda avuga yuko ku inzego z'umutekano zashikirije umuhanzi Kizito Mihigo yafatiwe ngo mu karere ka Nyaruguru ashaka kwambuka mu buryo bunyuranije n'amategeko aja i Burundi iyo RIB ivuga yuko rero ari inzego z'umutekano zashikirije umuhanzi urwo rwego reka tubandanye kurikiranira hagufi tukagira ibindi tumenya turabibatangariza ejo kwa kane amakungu yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeza ko iradiyo izifitiye akamaro kanini babibwiye mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Radio kuri jewe imfasha gushikana amagogwa yanje n'imyararamiko yanje kure aho tudashobora gushitsa ijwi nkanje nk'impunzi na ndi ahantu nafise uburyo nishoboye bifasha abakuru banje kumenya ayo ngowe hano mu nkambi nk'uburyo mbayeho
dadi mare yuko ibazo byanje kuri umwanya n'isandi ko mvuga bishobora gushika kure abategetsi bakumva yuko impunzi ziri mu Kavimvira zifise ingorane zijanye n'imibereho mibi dufite ngaha muri Kavimvira
radi ikintu imariye ndumva makuru ntari kumva ku matelefone nkumva makuru ajanye n'igihugu twaje tuvamwe nkumva makuru ajanye n'igihugu ndimwe nkumva makuru ajanye n'inkambi twaba tubayemo Iyi radio nayiguze dolari 10 kugira ngo nze ndumvirize amakuru.
Radio je mariye kumenya amakuru ari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa handi hose no mu gihugu cya Kongo. Nk'ubu ndashobora kumenya amakuru ariko arabera hanze nta yazi maze kumviriza mu radio nkamenya. Ndashaka kubona ikibazo gishobora kubera nko mu Burundi nkoresheje radio ugasanga biramfashije kumenya ibiriko biraberayo nanje nibereye muri Kongo hanyuma ico twasaba nuko boraba iradio kazira dutunganiriza mu ngorane tuba dufise muntu zenya muri ka transit tuba turimo uko turahagirira ibazo byinshi twebwe barefije
radio idufasha kumenya makuru n'ibiganiro biri kubirabera mu bihugu bitandukanye dusangiye imbibe bikongera bikatumenyesha yuko nko mu gihugu umuntu yaturutsemo nk'impunzi ko kimeze neza canke yuko kimeze nabi radio ndayitegera y'u Burundi
narumvise yuko batoye uwundi mukandida mushasha mbere nari nzi yuko uwahara atwara igihugu ari wazobandanya ariko ariwe ari ku ngoma kubera radio namaze kumva ko batoye umukandida mushasha
iradio ikintu tumariye nuko nzi yuko nshobora gushikiriza ikibazo cy'ibanze kigace kirengana bakacumva icyo nicyo kibazo imari
numve mwe bimwe nko mu gihugu cy'iwacu mwe byo nahora numva siko bya ubu ndabyumva ubu ndumva mu mutima wanje ndemye cyane ari abantu bavuga ngo president ngo ntazitoza mugabo nawe nyene aravuga yuko atazitoza nko bamwe bakavuga ngo ni wazitoza abandi bakavuga ngo si wazitoza nko ubu ndumva mu mutima wanje jewe ndemye
uremyeshwe kubera iki
kubera atazitoza yahaye abandi nabo bitoza
ikintu iradio yamariye irampereza gutahura ibintu biriko biraca ku radio ugasanga nko nk'ibintu kurenganya umuntu iyo giciye ku radio je kiramfasha ugasanga iyo ngendo nishobora kugira nte kongera kunjikira ko nshobora kugira nte kurenganya umuntu ugasanga nk'iyo ufashe iyo numvise umuntu yafashe ku ngufu umukenyezi ugasanga agiye kuri central birafasha cyane bikatuma ntashobora kugendera muri izo nzira hano ku nkambi iyo ndiko ndumviriza amakuru iramfasha cyane bikatuma nibuka ukungene umutekano uri kuragenda nkumva ukungene umutekano iyo utifashe neza nkumva ukungene umutekano utameze neza bigatuma nkomeza numva amakuru y'iwacu iyo twaje tuvuga
umumaro w'iradiyo umara akamaro kanini cyane tuma numviriza amakuru yo hirya no hino cyane cyane nk'amakuru y'inkino ay'i Buraya nayo nyine mu nga muri Afurika yose turayumviriza iradiyo tumara akamaro kanini ya cyane rwose
nkaje ndabyo nk'ibintu iradiyo imariye je ndumviriza twijya nino nkumviriza turi mu guhigo wacu nkumviriza turi mu bindi bihugu nkumviriza n'utuganiro dutandukanye nkumviriza ibiremesha
mwisanzwe radio ziradufasha rwose gukurikirana amakuru ari mu gihugu radio iradufasha kumviriza ibiganiro iradio iradufasha kuza twumviriza hirya no hino ibiko biraba mu gihugu mu bihugu byose mu isanzwe
iradio ikimarira ni ukumenya amakuru avugwa ijya nino ibivugira ijya nino tukamenya na mu bihugu bitandukanye byifashe rero no mu gihugu kirimo cya Kongo byifashe
zime mu mpunzi z'abarundi zavugana na mugenzi wacu Vedaste Ngabo mukanya ni vyaranze amateka y'uno munsi mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atubwira ku vya Saint Valentin
tariki ya 14 mu mwaka wa 2017 nibwo Valentin wari umupadiri w'intangarugero mu gihe cy'umwami Claudius wa kabiri yishwe ku ngoma ya Claudius bitaga umugome i Roma hamenetse amaraso atari make Claudius yifuzaga kugira igisirikare gikomeye ariko agahura n'ikibazo cyo kubura abasore bakomeza kukinjiramo yageze aho atekereza ko abagabo banga kujya ku rugerero ukubera gushaka kwigumanira n'abagore babo n'imiryango yabo kugira ngo asubize icyo kibazo umwami Claudius yategetse ko nta yandi makwe no gusezerana bizongera kuba i Roma maze Padre Valentin abona ko iryo tegeko rirenganya arigomeka akomeza gusezeranya mu ibanga ababyifuzaga ibikorwa bye bimaze kumenyekana umwami Claudius yategetse ko yicwa yarafashwe yarafungwa agezwe imbere yambura amatare wa Roma wamukatiye gukubitwa amahiri kugeza apfuye kandi agacibwa umutwe byashyizwe mu bikorwa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2017 bivugwa ko mu gihe yari afunze Padre Valentin yasigiye urwandiko umukobwa warushinzwe gereza bari barabanye inshuti asinyaho ati yanditswe na Valentin wawe kubera ibintu byiza yakoze amaze gupfa yagizwe umutagatifu mu byukuri inkomoko ya mutagatifu Valentin ntabwo izwi neza nkuko byanditswe mu gitabo gikusanya makuru ya Kiliziya bigaragara ko habayeho nibura aba Valentin batatu batandukanye bose bahuwe ibyiza bakoze kandi bakaba bose barishwe ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri umwe muri bo ni umupadiri undi yari umwepiskopi wari umushumba wa diocese ya Interamna hitwa Terni mu Butaliyani naho mutagatifu Valentin wa gatatu akaba yarahowe imana muri Afrika mu cyahoze ari ntara y'Abarumani. Kuba mutagatifu Valentin yahuzwa n'ibikorwa by'urukundo ntibivugwaho rumwe, itariki yapfiriyeho yibukwaga ku munsi habagaho isangira rusange rya Lupercalia, umuhango w'abapagani wo guhimbaza urukundo. Kuri uwo munsi amazina y'abakobwa babangavu yashyirwaga hamwe mu nkangara, maze abasore b'ingaragu bakababona hakoreshejwe tombora. Mu mwaka wa 1496 nibwo Papa Gelasius yaciye ugusangira kwa Lupercalia, maze yemeza ko itariki ya 14 ihariwe mutagatifu Valentin. Kuva icyo gihe rero uko imyaka yagendaga ishira, umunsi wa mutagatifu Valentin wahindutse umunsi abantu boherezanyaho ubutumwa bw'urukundo, ibisigo n'imitoma, ndetse bagahana ibimenyetso by'urukundo nk'indabo.
Venusta Nshimiyimana urakoze. Tugaruke gatorero kuri dosiye y'umuririmvyi wo mu gihugu cy'u Rwanda Kizito Mihigo, aho urwego rujejwe iperereza muri ico gihugu RIBE ruvuga yuko inzego z'umutekano zahaye Kizito Mihigo ugo rwego ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri, ni kuvuga ko hari ku munsi bavuga ko hari ku munsi wa gatatu. Gusa ayo makuru yagiye gutwirakwizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ejo, bavuga ko ariho yoba yafashwe. Ugo rwego RIBE mu butumwa ruriko urucishije ku rubuga rwa Twitter rwago ubunyene ruvuze yuko Kizito Mihigo akekwaho icaha cyo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko, agamije kuja kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba irwanya igihugu, ndetse ngo n'icaha ca ruswa. Bavuze yuko iperereza ryatanguye ngo kuri ibi byaha akekwaho kugira ngo dosiye ishikirizwe ubushinjacyaha. Nivyo tuzakurikiranira hagufi, turabigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Mukanya tuca tubahakanya ko gutasha abanyu.
Yeah. Tell me, am I going crazy? Tell me, have I lost my mind?
Yeah.
Am I just afraid of loving? Or am I not the loving kind?
Yeah.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. Let's just go.
Yeah.
Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul. Yeah. 'Cause I can do it.
Nuko rero nshuti bakunzi bijugi Amerika ni kakanya tubaha ko gutasha abanyu uno munsi, tukanabaha akanya kwasa bakunzi kuri wifuriza umunsi mukuru mwiza wa Saint Valentin. Wa mbere duse ni Aaron Ikaze.
Yego, murakoze cyane.
Uno munsi mukuru mwiza urawuhimbaza wewe.
Umutu mkuru mizadi ya nao mimbaza. Ngirango ndachari singo muru mchongreza. Ndachari ngirango kutu mimbaza.
Reka tukwipu lize kutu mronga. Mumu wa kuzea uzuri kula gira Saint Valentin na wewe.
Gumu gizeneza chani.
Nuko rero tasha ufise kumutimu.
Kumutimu andafise chana bagze iwande. Wali Burundi. Mugashimu mnara ya muyenga. Naboni wani miguro na jumo kama yuranda. Arogende watu warufana wei rize ni jimbere eria. Haruna mwenye watu kiyere kiri kumenga hamu Kampala Uganda. Nukulagira chane na mwenye watu kandi ali muri Muramvya mu Burundi ni ali wifakui kwa korone ye vizu mwenye. Na wakiru sika nye kudisa kuminare muyangi kwa mwakashoho. Mwote nda wifuri di mwakashoho mwenye. Na wakiru mwote watu kishika mwakashoho.
Urakodze na ugiru mwusi mwenye zanga hamuri Uganda.
Yego wa Burundi mwusi na wakiru sana wakiru mwusi mwenye.
Undi duse ni Claude Ikadze. Claude uratwumva? Eh, uherereye? Uherereye?
Ni Bujumbura mu Burundi.
Haravugwa makinga hi Bujumbura.
Kuri havugwa meza cyane mu mutekano ni wose.
Hanyuma wowe uragira umunsi mukuru wa Valentin. Saint Valentin.
Sewe. Gera umukundi ndaro nkabiri.
Ko numva mwababuze muri benshi.
Birashika.
Nuko rero ugashaka gutasha abandi no muzi.
Ndiye ndashaka gutasha abandi na mbona abyi banje bari mu ntara ya Muyinga muri kumwe butihinda. Atasha n'umugenzi wanjye ari muri Tanzania aho bitanza. umugenzi wanje aranye ne gutumbuka kwa Eric. Abandi bose tuzajya kode abafasha umunsi mukuru mu byasenda.
Urakoze nawe ugira umunsi mukuru mwiza.
Urakoze nawe tujye America kandi murakoze.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho y'Ubujumbura mu Burundi.
Mapenzi safari ujana ni manji ya moto walile na gaza mani pili tumetoka mbali omaratizo changa moto tubisa visa furani hey, otatu kidonda chako kwangu maradhi matu sonone kapo kwangu simanzi ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi Oyani tunone kapo kwangu simanzi Kwa mahaba ulonipa Nimenogewa Mivurugu patashika Ay, punguza kidogo Na mengine katharika Toto suna nielewa Apo hapo liposhika Ukiongeza kidogo Ni mwenza kontongi
You are number one My sweetie, sweetie number one My baby, oh, you are number one
Akaririmbo ni number 1 trace Pierre ku murongo wa telefone Pierre Ikaze.
Yego murakoze cyane.
Nuherere he?
Nere murenge wa Rweru. Ni mu Rwanda.
Yego.
Mu karere ka Bugesera.
Wowe na urahimbaza Saint Valentin bahamagaye bose ngo ntibibaraba wowe birakuraba.
Eh birandaba cyane kuko nanjye mfite umukunzi.
Nuko rero mwipfurize umunsi mukuru mwiza.
Ego ego ndifuriza umunsi mukuru mwiza umukunzi wanjye. Wabitse wa mahoro Janet n'umudamu wanjye. Ndamukunda cyane rero. Ni ngombwa rero kuba namwifuriza umunsi mukuru mwiza wa Saint Valentin.
Hama abandi utasha.
Ndatashye umukecuru nda umukecuru wambyaye natashya bakuru banjye n'inshuti yanjye yitwa Imana Anastase.
Bose ukabipfuriza iki?
Ndabifuriza umunsi mwiza w'abakundana.
Urakoze nawe ugira umunsi mwiza.
Murakoze.
Fatuma Limasi Kala la turi kumwe muhinga bw'ivyuma we ndabona Saint Valentin ayihimbaje ashizemo n'impuzu isa n'ibara rya rouge benshi bambara iyo hari uwo munsi mukuru wa Saint Valentin. Umunsi mukuru mwiza rero umwe na Jo turi kumwe muhinga bw'ivyuma namwebwe mwese nshuti bakunze muri komu twumviriza muherereye rya nino ku isi tubifurize umunsi mukuru mwiza wa Saint Valentin nimba muhimbaza.
Please tell me how you do that. Baturenge twikunganire urukundo baruduhaye. Nshaka kubana nawe ndetse nkazasezana nawe. Chronic story, ubuzima bwacu bube love story. Uburyo ngukunda bebe urabizi another story.
Hejuru ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti bakunzi no ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno musa ariko imbere guhana gahindukira ngende ndabibukije yuko urwego rujejwe iperereza mu gihugu cy'u Rwanda RIBE rumaze gutangaza yuko rufise umuhanzi Kizito Mihigo. Urwo rwego ruvuga yuko rwahawe uwo muhanzi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri. Amakuru yari kwacana cana ko ejo ku mbuga ngurukana bumenyi bari bavuze ko Kizito ahubwo yafashwe ejo ku munsi wa kane. RIBE ivuga yuko uyo muhanzi akekwaho icaha cyo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranye n'amategeko. Turaza kubigaruka ko makuru yacu hanyuma. Mwakoze kudutega biri yakoze Fatuma Dimasi Kala la yegeranije amajwi hamwe na engineer Jutwe kumwe muhinga bw'ivyuma twemi tuyifurize kubandanya muranirwa mu vyo murimo.
It was about a long time.